mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cyacu 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ico rero rusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye intwaro bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu bafashe bene gihugu bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene cyo mu gutanga amakuru n'ibiganiro.
Uyu ni Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC. Aha ahamagarira abayobozi mu nzego zitandukanye badatanga amakuru kuyatanga kugira ngo borohereze abanyamwuga. Turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko nubanza nkababwira muri make ko leta ya Ethiopia yarayikuye mu kazi abategetsi batanu bakora mu mabohero, inyuma yaho hasohokeye raporo igaragaza ihohotera rya kiremwamuntu muri imwe mu mabohero y'igihugu. Abo batanu basezerewe ejo kwa kane barimwo umukuru w'amabohero yose mu gihugu. Bakuye mu kazi inyuma y'amasaha make cane y'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu rifise icicaro muri Amerika Human Rights Watch risohoye raporo yerekana ihohotera rya kiremwamuntu ribera mu ibohero Ogaden ni mu buseruko bwa Ethiopia. Kuva atanguye amabanga yiwe mu kwezi kwa kane, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarahinduye ibitari bike mu gihugu, harimwo kubohora amenyeshamakuru bose bari bapfunzwe, gukura ibyaha ku baharanira uburenganzira bwa muntu bagirizwa kunegura leta. Mukuru w'igisata cishamwe mpuzamakungu ONU citagateka kazi na muntu Zaid Rad Al Hussein yatangaje jo kwa kane ko uguhungabanya gateka kazi na muntu kuvuga muri Congo bituma haba makenga kwitunganyo ry'amatora yimirije. Zaid Rad Al Hussein yasiguye ko leta ya Congo itariko irakurikiza ingingo zijanye no gutegura neza amatora nkuko yari yaravyiyemeje mu masezerano y'umwumvikano yapfunditswe mu mwaka wa 2016. Muri izo ngingo harimwo ukubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu mu kwisha no kwizana kwabo, ukurekurirwa kugira ngo amanama ukurekurirwa kugira amanama mu mutekano, ukurekura abanyororo bapfungiwe imvo za politike no kurengukisha abagirizwa guhonyanga gateka kazi na muntu. Bitekanijwe ko amatora muri Congo aba mu mpera z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Muri Amerika naho leta ya Donald Trump iriko irakoresha ibipimo vya ADN kugira ngo nibipimo bikoregwa umwana kugira ngo barabe kwahuje amaraso n'umuvyeyi wiwe, kugira ngo rero ngo ishobore gusubiza abavyeyi abana barenga 300,000 bagisigaye mu kigo bakoreramwo bakoranirijwemo igihe batandukanywa n'abavyeyi binjiye mu buryo bute kubiri n'amategeko. Ivyo leta iriko ibikora yihuta kugira ngo itariki ya 26 z'ukwezi kw'indwi yahawe na sentare ngo abana bazobe basubijwe abavyeyi babo ntizo bashikire batarabiheza. Ni mu gihe kandi Trump yongeye gusaba inama nshingamateka kwihutisha gusubiramwo gusha amategeko agenga abimukira muri leta z'umwe za Amerika. Amashamwe aharanira gateka kazi na muntu aserukira abana asigura ko afise amakenga yuko ivyo bipimo vya ADN bishobora kuzokoreshwa kugira ngo bagenzure neza abo bana ubuzima bwabo bwose bazomara muri leta z'umwe za Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muratwumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave mu kurindira ko FM zacu zugurugwa. Aho kuri shortwave muratwumva kuri 25, 31 na 41 ku mutaga, ku mugoroba muja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva Ijwi ry'Amerika ni ku buhinga bwa none kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook yacu VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
muzayagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tongere ndabahikaze gwego rujeje gucungera ingene amakuru atangwa mu gihugu cy'u Burundi CNC rurifuza gutuma ko abaserukira iradiyo y'Amerika ijwi rya Amerika n'iyabongereza BBC kugira ngo bayage kubihano ayo maradiyo arimwo urongo igo rwego CNC yabishikirije mu gihe CNC yariko iragira inama yayo Makamba ni mu banuko bw'igihugu cy'u Burundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Imakamba Krisi Munezero
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abagize urwego CNC rugeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongo ayo maradiyo kugira ngo bavugane
tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivugane turi kumwe hanyuma duce turaba ingingo yofatwa akagisho rero keza karahari ariko tugasaba ibyo binyamakuru ariho tubazo bazi ntorinda kuvugira nga bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisavye
Uyarongo y'urwego sense yongera amenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyesha makuru byigenyeje neza muri rusangi akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'abafaransa RFI
ikinyamakuru iwacu ni radio y'ubufaransa twita RFI cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro abagize rero urwego bakabasanze ibyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye aho usanga batanze amakuru adatohoje ugasanga batanze amakuru adakwiye ahengamye bakaba rero basavye yuko ibyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora bagira bati ahandi hoho hazafatwa ingingo
Gwego sense ngururamaze kandi kwakira abamenyesha makuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nk'uko byategerezwe
ivyo natwegwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura ico rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye intwaro bumenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu bafasha bene igihugu bafashe kumbure nubwo buzi nyene cyo mu gutanga amakuru n'ibiganiro yatayabahaye barayabura bakajuragirika ugasaba rero yuko umuntu wese afite inkuru iraba igisatajejwe kuyoyiha umenyesha makuru
Gwego sense gongeye kandi rumenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi intumbero FM yari yarahagaritswe ubu ikabigiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cya hori Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi Imakamba Krisi Munezero ijwi rya Amerika
Krisi tukiringaho mu gihugu cy'u Burundi abarundi baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cya Kenya baturuka mu ntara ya Kirundo baraye bashikanye mu miryango yabo abavuganye n'ijwi rya Amerika barakenguruka ko bakiriwe neza n'abasangwa ariko bagasaba leta kubamiza ko akajisho muri no minsi ya mbere kuko ngo bagifise ibibazo bitandukanye Jean Bosco ndarurinze araja kumuriri wino nkuru
Tubona indege tuziramutse Eh ganyene n'ubundi raraba muganye ntagaduko ntikabura.
Ahanye ku mutumba wagwibikara mu gacimbika muhuzu muri commune ya Busoni n'intara ya Kirundo. Turi neza na neza mu rugo rw'umutama cabagore Matias. Abanyagihugu bazindutse kuraba Ndayisenga Gilbert muri urugo rugo umwe mu barundi 48 baturuka mu ntara ya Kirundo bashitse ku mavukiro yabo ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu cya Kenya iyo bahungiye Matias n'umukenyezi wiwe bishimiye cyane kubona umwana wabo agaruka mu gihugu
narabwinye ndatarika kandi n'ubu nkiri kumwe n'abo bantu mbona bahagaze ngaha nabaje kutwumviriza baje kugira ngo baganire nabo kubera bari basanga ngo twarababanye bacu Visitero yari yagenda ntabiza agenda tansetse ye ekadusigara mu kadumadumo turagira nubwo ikintu cyoba cyabajanye hamanjize gucya rero numva ati Jiliberi wawe yaje ejo ashitse twararamukanije gose
twakiriye Jiliberi ndacyayisaba umwana waje agira gatanu ubugomba ndoderenye rifungurwa ndamwakire n'abana ndabakire turamukanya zari umudamu we turamukanya
ndasenga Jiliberi arashima uko yakiriwe
kwagize ngaha nyine tubona mu ibarabara nta ngorane haba umutagura agenda haba nijoro ko twikwagize hano ku mugoroba mbona ngeze mu iranta ngorane ndacyahama ndasinzira ndikangura ntubona ari ntembere hano kuno muzehe n'abana biwanje nje kumuraba sanga nyine barimo barajya nashitse ndajya nyanyakirana akayabagutaragwana mu nda keshi mbona mama nta ngorane na papa nta ngorane habi n'iwacu mbona nta ngorane sigara nibaza iminsi nari maze mu
kiretse abari baje gusanganira uyu muryango waraye hungutse hari n'abari baje kuraba ko hari ababo waba arimwo uyu mwigeme ari muri abo
naje kuraba no bahungutse bagiye nyine tubakunda turimo turashima Imana ko Imana yabazanye ni wowe nyine mbanje kubona Aenje kura kono mujyango wanje wo buri mwana sanze fataje
mujyango bahagenda nani
hagiye mama wanje namusazanje
kumigwa mikuru ya makomine aho bashikiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakiriwe n'abajijwe intwaro Miburo Benoit umunyamabanga mukuru wa komine yabakiriye ku mugwa mukuru wa komine Busoni asaba ko iyo bashikira hose wo kwakirwa neza
turasaba cyane kubakira na kanyamuneza uko nabaje batashe mu babo batashe mu miryango batashe mu rayi kandi twadusaba tuzi neza ko abanyabusoni bakira neza ntabwo ari imwe baza kugira ahubwo baza gushikira mu kanyamuneza k'imiryango
umujyango wahungutse urashima ko abasangwa bazigamye ivyabo uko bishoboka ariko urasaba gushigikirwa muri no minsi ya mbere
umuzeye yaragerageje kuzigama ivyashobye kubera shaje nyene ivyagiye navyo ni vyabindi nyene umuntu asanga asiga mu nza adasetse irumva urimo aragenda arimo aragenda nasanze agatunga arakabunga bunze kazina ko karabaye ntuze nyagake gake muganga uko kari nzoga henda henda nta kundi ndubuki arimo urabona ukuntu tuhabaye nashobora kuzotukira nk'imbere mukadukurikirana urabona nk'umuntu amaze igihe muri Kenya kuzomenya inzira yaho zacimwo ataragenda urabona no guhanga bishasha turasabye mutugerere imbere asike mutudodorere mutube hafi
ingorane size uburaro gusa uyu mupfakazi w'umunyarwandakazi afise ingorane zo kumenya iwabo w'umugabo wiwe yaburiye mu buhungiro iyo bahuriye
abo mugabo rero twatoraniye mu Rwanda tujyana dutatujyana Uganda tuhavuye tujya Kenya tuhageze tumaranye amezi abiri arapfa ubwo rero nashaka kugarura abana ngo mbageze muri famiye iwabo
wewe none uri umuri
ngenda umunyarwanda kazi
mufitaniye abana bangahe
abana babiri Rwanda nturuka mu murenge wa Sake karere ka Ngoro nje nk'uko nazanywe na UN nifuza ko ariyo yagomba kumfasha nkagera mu muryango nje icyo nsaba ni uko nagera mu muryango w'umugabo bakakira abana ubwo nkabamenya nanjye bakamenya ubwo bakazamfasha kurera abana umugabo yansigiye
aba mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu baherekeje abahungutse bavuga ko abajejwe intwaro bazofasha uwo mukenyezi kumenya umuryango w'umugabo wiwe mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika
mu masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu banyagihugu ba mu bwiza ni muri territoire ya Rutshuru Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiriza leta kubatererana mu gihe batewe canke banyazwe abanyagihugu bagwiriyemo abantu bo mu bwoko bw'abatutsi basigura ko hari abantu bakomeza kubica hama amatungo yabo nayo akanyarwa leta yirorerera umunyamakuru juge America Claude Ganza umunyamagana yanyarukiye irucuru kuducukumburira ino nkuru
buri munsi iyo dutewe buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta ariko leta ntakibikoraho kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushebugakorwaho leta irintervena bikomeye cyane
numwe mu baturage bo mu gace ka bwiza muri territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriho n'abandi mu bice bitandukanye aho imitwe yitwaje intwari irimo FDLR Nyaturani yindi ikomeza kubabangamira mu buryo bukomeye bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa bimenyesha ubuyobozi ariko ntiyagira icyo bihindura ku buryo babayeho
ikintu gidukomereye cyane nuko batadufata nkuko bafata ubundi bwoko umutwe wose wa FDLR waza ishaka mututsi gusa
byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga 60 bakica n'umusore wari urimo w'umututsi ziragiye batwaye inka 8 defense ya leta inkare hakurya ntabwo iri kure umuntu arapfa ni nk'isazi nta umukurikirana nta umenya ngo byagenze gute ikigaragara ngiyewe mu bintu byumvikana nuko harimo akagambaneka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga leta ntiyari yagerageza kubakurikirana byaratuyobeye rwose mudufashe
leta rero impamvu duhamya ko nayo ibigira mu ruhare nuko ibyo birego byose uko gupfa kwacu uko kunyagwa kwacu leta nta kintu bikoraho nta kizere baduhereza cyuko dushobora kuzarenganurwa niyo mpamvu tuvuga ko na leta hari ubufasha hereza iyo mitwe ikomeza gusa naho ishaka kutwirukana muri Kongo ntacyo leta bikoraho abantu barakomeza bagapfa inka zigakomeza zikanyagwa
aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bibaza igihe ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye
ikintu cyadufasha nuko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiwe kuva kera kuva 96 nta na rimwe bigeze twigeze tugira amahoro ariko ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nkuko abahunda ari abakongomani nkuko abandanda ari abakongomani nkuko ari n'abahutu b'abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi ari cyo gihugu cyacu
uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri ibyo bita gushishura ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira
ubu ngubu bafashe sisiteme yo kujya baza bagashishura inka biri kujya bigabanyukaho gahoro nabyo
kuzishishura ubu ni kuri yovuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama
yese baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama hari ne hari abaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi ejo ugakurikirana ukayisanga aha ngaha uhajya kumurego ugasanga reka nta kindi kindi abantu sinzi ikintu twakora rwose niba turasaba ubuvugizi kabisa kuko bitari ibyo n'ubu nta yandi mahoro ejo neje bundi tuzahunga twese tuzagenda nta kindi kiriho kuko turabangamiwe cyane
umwe mu bahagarariye aborozi muri territoire ya Rucuru tifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti ibibazo ariko bibi by'ubusa twahinduye ijwi rye
twaje mu nzego zose z'igoma twahindukije ikibazo cya FDLR gihanyisha ubutanu bacu ugatwara inka zacu ariko leta ntibyite tuyikurikirane kugeza amasaha rero duhanyiganyijwe na FDLR igiye kuzatuma duhunga kandi bo ari abanyarwanda twese bakagumane tukaba duhanyiganyijwe na FDLR kugira ngo amasaha kitubaze kugeza n'ubu ngubu tureze leta se Kongo irimo leta ebyiri irimo leta ya FDLR ikaba muri leta ya Nyatradomi ikaba muri leta ya Mayimayi aba bose ni abaza ashaka iki abatutsi kucyagenda abatutsi niko ari abatutsi no kubera iki kucyagenda niko ari abatutsi n'abatutsi kubera iki ariko hari abahamika ari mu bwiza
muri iki canga naho mu gice cya teritwari ya Rucuru n'ikindi cyo muri teritwari ya Masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana kandi ko basanzwe babanye neza nubwo ngo hatabura bamwe bibyitso bagambanira abaturanye babo ikibazo kinini kuri aba baturage no butegetsi bubatererana
ari nk'imitwe ibishyikiwe navuga ko na leta nawe ibigizemo uruhare kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane nabicwa usanga ari abatutsi inka zigiye n'iz'abatutsi bigaragara ko iyo mitwe yose ntago twavuga ko iyo mitwe ipfa kuza ibifite ahishamikiye kuko ikibazo uko giteye ntago iki kibazo kibaye ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho buri munsi ushinjwa gutunga imbunda n'umututsi kandi ugasanga ibyo bintu byose bagenda bashinja umututsi no kugira ngo umututsi yiruka aho Kongo umututsi atayivukamo nicyo kibazo dufite ntago tubayeho nkuko ubundi bwoko bubayeho
twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibi bibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho Teritwari ya Rucuru n'imwe muzigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muzindi zigize intara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga 59 harimo Beni, Lubero, Walikale na Masisi. teritwari za Masisi, Rutshuro, Walikale na Beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga 20 ishize, byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima, abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri 5,000,000 bakuwe mu byabo, aho abasaga 670,000 banyanyagiye mu bihugu bituranye, mu gihe abasaga 4,000,000 ari impunzi imbere mu gihugu. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Wamusugenda burya sina wibagiwe wangumye ku mutima mora negereje umuntu uzaza nuko mbona masata genda
Butela Knowless umuririmbyi w'umunyarwanda kazi ngo mbega uhora nkumbura ukabura ibitotsi ibitotsi n'iryo tiro mu rurimi rw'ikirundi nuko rero ntutse bakunze tuba funyirize izo nkumbu tubahakanya muramutsa w'umufise ku mutima ni ku ijwi ry'Amerika muri iwanyu mu ntara Diane nahazo niwe mukiri kumwe wa mbere duse ku murongo ni Innocent Innocent ikaze ku ijwi ry'Amerika urakomeye
Nikunda kamera sinema.
Nari kumenga weekend ntiratangura canke ntakigende.
Acha weekend cyuko turayitangura acha. Kwino itangura sasa ndabona nisa bakwe.
Utekanye gukora iki?
Kamera nkobo ngere cyo ngiye gusenga hano ngo ntanu kuri cyabiri.
Nduga ku jambo rero utashavuse ku mutima.
Kama wambere ni cyamari ari imara zo kira mari ya cyo. Yakaje ni nakanda ngaha ku mugezi na Samuel. Kama ndimo na ana akora kuri kese ngaha ku mugezi. Ko na kiri kinga ku mugezi nyene na kereje ni ari mukanyosha na cyo done aba mu rutiba. Kama nkacambona na urije ari ngaha ku mugezi nyene.
Bose ukabifuriza iki?
Genda bifuriza weekend nziza.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza na wewe.
Yego nani nakugira guhamagara ku kigo cy'Amerika.
Je gi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda iwanyu mu ntara. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya tubatahiriza abanyu tukibaza ko nuturirimbo turiko turabashiramo natwe nyene tuza kubafasha kumererwa neza aho muherereye iryane no mushobora kumva Ijwi Amerika inyuma ya Butela Norris reka duce dukurikiza ku mugezi na karirimbo ka Israel
tukarira twibutsi wacu Imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutabura tugeye isi yoni kubuntu bwe twasaga n'abarota ko dutashe amarira temba kubera ibyishimo indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tujye gutamba ibitambo by'ishimwe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turase kandi na Ephrem Ephrem ikaze ku Ijwi ry'Amerika
urakoze cyane
urakomeye
turashima Imana
uherereye he Ephrem
uherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu burengerazuba bwacu
ugashaka gutasha abandi no munsi
ndifuza gutasha mukuru wanjye witwa Ndirenganya Jeremy gatasha n'undi mukuru wanjye nawe witwa Nshimiyimana Gustave n'abashiki banjye batandukanye bumve ko mbifurije gukomeza kuroranirwa na weekend
urakoze cyane rwose Ephrem ngira umunsi mwiza
murakoze cyane
hariho kandi na Severin ikaze ku Ijwi ry'Amerika
n'amahoro nashaka gutashya
duga ku ijambo
nashaka gutashya nashaka gutashya mama wacu ifoke ndetse yari mu nkambi imahama gucugwana abatara n'abana biwe bose adija jimi n'abandi bana batuye bose atarabakumbuye cyane n'abandi bose bari mu nkambi y'Inyarugusu
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Severin
murakoze
murumva ko duhinduye umudiho n'umudiho wa Zouk akaririmbo ni mu ntahirize Kaivu de Sinankwa murumva ko akaririmbo yasubiyemo kuko kera si abari bakazi no mudiho siko kari warimo avuga ngo mu ntahirize agaruka kuri izo nkumba bafitiye abiwawe Dose na Alexi. Alexi kaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ego, murakoze cyane.
Duga ku ijambo utashe.
Nacha gutashya Christophe mukuru wanje. Na Fabrice bose bari mu kinama. N'abagenzi bose twigana kuri sepe. Ati naba Ndwaye wanje Satanazi na Nkurunziza Didier.
Bose ukayifuriza iki?
Ndabifuriza umunsi wagira umunsi mwiza n'akarimbo kajya kanatasha gashasha duga manuka
ako karimbo ni kwa gatanuza sivyo ga Alexi haba urwanko kuko umwanya hasigaye muto cyane ariko turakemeye kwa gatanuza
ego murakoze cyane
ugira umunsi mwiza
ewa twese
Sagahuma abiwe bakamuheba icyo mwanda kiye parakana nibunayirise ariwacu nibunayirise ariwacu
nuko rero nshuti bakunzi ni muri kano karirimbo canke kuri kano karirimbo ka Evo de Sinankwa mu ntahiriza y'iwacu duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kutwumviriza yakoze Fasil Gebe Ehu yegeranije amajuna engineer yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu
Namunanda
matsiko na machoncho kimanga buna gihurege mbanza mihigo na ndaboko
j'en comprends le jour et la nuit.